cya mbere novuga nuko nta muntu numwe nta munyafrika numwe ataryoherwa yabonye ibihugu bya risingorane bigiye hamwe bikayaga. Urumva rero nakanyamuneza ku banyafrika bose na cyane cyane abarundi banyarwanda. Ikindi cya kabiri novuga nuko byerekana cyane cyane uburongozi bwiza buhari muri ibyo bihugu byombi, kuko n'uburongozi bushyira imbere inyungu za bene gihugu zishaka yuko abantu babana neza bahahirana. Nagira rero ndafatiwe na kanya no gushimira izo ndongozi zafashe icyo cyemezo yo kugira ngo bubake bubabane na kare. Abarundi n'abanyarwanda basanga ibintu byinshi n'abavandimwe n'abantu bahahirana n'abantu basangiye kahise n'abantu bashakana. Urumva rero ni ibintu byiza cyane rwose, kandi nibaza yuko arakarero keza ku bindi bihugu byo mu karere. Urabona hariho ibihugu byinshi bishamiranye muri iki gihe, nibaza rero ko bafatiraho n'akarorero kugira ngo bige ingene ibihugu bikemura ibibazo byabo atarinze kuza umuntu wo hanze aza kubijyamo. Kindi navuga nuko nuko naho abantu bashaka amahoro kenshi ntabura abatabishaka.
Fred Ngoga, murazi ko ivyo bihugu mu myaka iheze kuva mu 2015 imigendanire yatosekaye, eka ivyo bihugu bikaba vyarabandanije kwagiranya gushigikira imirwi itandukanye igwanya ubutegetsi muri ivyo bihugu, ari Uburundi bukagiriza u Rwanda ko rwashigikiye abashatse kugira kudeta, u Rwanda narwo rukagiza u Burundi ko rushigikiye imirwi ishaka gutera u Rwanda. Ivyo bibazo vyose bishobora kuba biriko birava mu nzira.
Je nibaza yuko uravye intambwe bagezwe ko, nibaza yuko ibyo bibazo byose byaba byanavuye mu nzira, nibaza yuko bari kwabitorera bitabirava mu nzira, nabo bari kwabitorera inyishu. Hari ikintu gihambaye gushaka kubakana no kubana hamwe y'abantu bashatse rero bakayaga nta udatora ibibazo ku ngorane zihari. Icyo twavuga rero gihambaye cyane cyane sinibaza ko ari byo bapfuye gihambaye, ahubwo ubundi twari dukwiye gushimangira ko nuko bashaka kubaka hama rero iyo umuntu ashaka kubaka ingorane ziratoye umuti.
Mwavuze abantu batifuza ko imigendane myiza iba hagati y'ibyo bihugu, abo bantu muvuga ni bande?
Abo ntibagura kubera yuko iyo abantu batumvikanye harabo bironkamwe inyungu. Hariho nk'uko bizi abama bashaka konona umutekano mu karere bama bazunguruka, hariho n'imigwi myinshi itandukanye. Mugabo nibaza yuko cyane cyane iyo uri kurondera amahoro hama ariho abatayashaka. Ibyo ni ibintu tubona mu bihugu byinshi bya Afurika, rero turizeye kandi turabizi yuko abishoboye yuko baguma bari bagabo bakanuye kugira ngo imigenderanire myiza hagati y'Uburundi n'u Rwanda ije itere imbere, kubera yuko uba Abarundi cyangwa Abanyarwanda ni ikintu banyotewe cyane.
Izo ntumwa zije inyuma y'ibindi biganiro, eka iyindi mishyikirano yabaye hagati y'abandi bategetsi baserukira Uburundi eka n'abaserukira u Rwanda, ku bwanyu intambwe izo kwikiraniye?
Intambwe ntayo nzi, mugabo icyo nibaza abantu benshi bashaka kubona abategetsi bo hejuru bahuye, bashaka kubona imipaka ya yuko isubiye kugururwa. Nibaza kwije ari ibintu bihambaye cyane rwose ku banyagihugu bato bato bakumburanye kandi bashaka no guhahirana. Nibaza ko ari ikintu gihambaye kandi ndabona biriko birajya mu buryo.
Ambassadeur Fred Ngoga Gatelete, murakoze cyane rwose ku kanyamahari radio hejuru y'Amerika.
Murakoze kuba mwadutumiye.